Radio Izvi di Amerika. Radio Izvi di Amerika ibandanye ibiganiro byajyo kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Izvi di Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 muri kumwe na Fidel Niyongabukaze mu biganiro byacu
Kwenye chini bati na hachiri, hekanza huko na mukure, kwenye shita mukurao ni kuni, aji chizika jitai, tufari bali nzuri sana, hisa na wengine hawa disa hawa disi, mukureero baji toye cho kuambesa samna.
Oni Francisco Maniraho, se umusore yishwe akubiswe n'umukuru w'umutumba wa Masama muri komine Marangara mu ntara Ngozi inkuru n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato. Amakuru tubafitiye tuyahere kuyerekeye inkuru y'ishyirahamwe ONU ku Burundi umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU rw'agateka ka muntu Zeid Raad Al Hussein yiyamirije no musiko wa kabiri akamo katewe inshuro zitari nke n'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi imbonerakure ku gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu batavuga rumwe na leta hamwe no kwica abantu bashigikiye batavuga rumwe na leta Zeid Raad Al Hussein yatangaje kwa kamo kimbonera kure kerekeye gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu batavuga rumwe na leta n'ubwicanyi mu ndirimbo zabo ari iterabwoba. Zeid Raad Al Hussein atangaza ko izo ndirimbo zimbonera kure mu ntara zitandukanye z'igihugu ziteye agahinda bikomeye cyane cyane kubera byemeza ivyo bumvise byatangajwe n'abahunze Burundi byerekeye iterabwoba rigirwa n'imbonera kure. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch byagirije imbonera kure ko zagize uruhara mu bitero byagizwe ku batavuga rumwe na leta zafashe ku nguvu ikivunga abapfasoni n'abigeme batavuga rumwe na leta igihe aya masanamu ya video yaja ahabona agahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wari watangaje mu ntango ko aya masanamu ataraye kuri kandi ko yafatiwe hanze y'igihugu yamara inyuma yuko umugambwe uri ku butegetsi wemeye ko aya masanamu ya video arayo kuri wategerejwe kwiyamiriza amasanamu ya video yagiye habona imbonera kure ziriko ziririmba indirimbo zikokeza gutera indabafaso n'abigeme batavuga rumwe na leta kugira abavyari imbonera kure wamenyesheje kwinyifato imbonera kure muri aya masanamu itajanye n'imico n'ivyumviro vy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Ishirahamwe mpuzamakungu ONU imenyesha ko aya masanamu ari ibimenyetso vy'ikibazo gikomeye cyane kurushiriza. Ishirahamwe ONU rivuga kwa kamo nkako kabandanije gutegwa mu kwezi kose kwa kane. Ishirahamwe ONU risaba leta y'u Burundi guhagarika gufata imbonera kure nk'umugwi ujejwe iterambere ry'abanyagihugu. Ishirahamwe ONU rimenyesha ko mu karere karanzwe n'ubwicanyi butagira uko buvugwa inshuro zitari nke akama ko gukokeza ubwicanyi katotegerezwa gutuma abantu babifata minenerwe. Ku yindi nkuru yerekeye Burundi, Perezida Petero Nkurunziza yagenye Honorable Isabelle Ndahayo kuba umushikiranganji mu biro vya Perezida jejwe ibibazo vy'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko. Asubiriye Honorable Leontine Ndayizeye. Amakuru yo mu karere arabandanya. Uruja n'uruza rutera rugabanuka ku rubibe akarere ka Vugizo ku ruhande rw'u Burundi gahana na Kiriba Ondesi ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intandaro y'ico cuka ni nyoruzwa n'ubwicanyi bikorerwa Abarundi muri iyi minsi n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ivyo vyemezwa n'umukuru w'umutumba Vugizo wa Zone Gatumba turi muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Umenyesheje amakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nka dufitiye ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Akarere ka Vugizo kari ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa Zone Gatumba gahana urubibe na Zone ya Kiriba Ondesi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi mu bahaba bakorera ibikorwa byo kurima no kudandaza mu gihugu kibanye cya Kongo. Umufasoni Harerimana Annonciata ni umwe mu barimira muri Kongo. Twamusanze ku mutumba wa Vugizo ariko yegeranye umwimbu yabwiye Ijwi rya Amerika ingene baronka itongo ryo kurima hakurya ya Rusizi.
Muri Kongo ndarimirayo umuceri nkongera nkarimirayo n'inkore nyene byose n'ibiharage byose nkarimirayo. Yego.
none ko muri Kongo ari mu kindi gihugu itongurima muri kura
ndasega bakongomani cyangwa nkabakotesha bishitse naho nkabura amahera nkabasaba nyene nkarima amatukarimira hamwe tukagabura
naho biruko urujya n'uruza rwaba rw'abakongomani cyangwa rw'abarundi kuri ubu gwakiriba ondesi navugizo rutera rugabanuka nkuko byemezwa n'umukuru w'umutumba bavugizo bukuru Felix inyuruzwa ry'abasore batatu mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka igihe bari bashoreye ibidanazwa kiriba bukeye babiri bagatorwa ribiziga ku rubibe niyo ntandaro yigabanuka ry'uruja n'uruza ku mpande zose nkuko uwo mutegetsi abyemeza umufasoni harera imana arimira muri Kongo aremeza ko hari abahevye kuja kurima kubera ubwoba bw'ubugizi bwa nabi bukorwa n'abitwaje ibigwanisho yumva bavugwa ariko ataribonera n'amaso yiwe
yego ubwo bwoba burahari kuko uko twahora dukora turi beshi bamwe barahevye gukorayo abandi nabo baragenda kuko dufite y'imirima n'imiceri twarasaruye n'ubu mbere n'amatomate turasoroma nyene kuri kwamye turagenda gukora yego
nta makuru umufise yuko hariho barundi bari hari hakujya fisibwanisho
kwebwe ntabwo turababona kuko twumva hamwe ngo nakagwika abasumwe kandi naho ngo ko barakagwika abagwanya ariko ntabo turigera tubona n'umunsi n'umwe
abanyavugizo na cane cane abagabo bahora baje kurimira muri Kirima Ondesi ubu babaye baratenyenya kujabuka hakujya Rusizi basaba kugira igikozwe kugira uruja n'uruza rubanda anye ntirabampa Yohani numwe muri abo atera kamama leta ya Kongo n'u Burundi guhagurukira ico kibazo c'umutekano
hari gihe twumva bibwa tukumva mu mirima batwa bagiye baratwara mu bisanzwe twese biraturaba kuko sirikirasyo y'umutekano twese iraturaba twegirenga akarere ka Kongo n'ukuvuga yuko tuba dukeneye umutekano kubera turahabyariye turahavukiye nkagende mvukira ya hanyene kifuza yuko leta ya Kongo n'u Burundi bagirirana imishikirano kugira ngo bacungere neza uburere bwabo uko bwaba bumeze
mu gihe amakuru ava mu ntara ya Kivu y'ubumanuko avuga ko abama banyuruje abantu kuri bibe Burundi buhana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo arabagwanyi leta y'u Burundi ibicishije kubavugizi b'inzego z'umutekano yamishikiriza ko abo bahungabanya umutekano arabagizi banabi abantu batatu harimo umupatiri wa paruwasi gatolika yo mu Gatumba baranyurujwe nabitwaje ibigwanisho haraheze indwirenga imiryango yabo ntizinirengero abo bitwaje ibigwanisho babakuye mu modoka yunguruza abantu bateze umutego mu ijoro ryo kugenekereza rya 9 kuno kwezi kwa 4 kwibarabara rya Bujumbura Gatumba umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurukiye yabwijwe rya Amerika ko amatohoza kibandanya kugira hamenyekane yabo bantu bakamanganiye ivugizo kuri u Burundi buhana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahomiwe bega mana yanje ibintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufiye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba Turake ibintu byangare tubone. Jongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko urumusore ko nanje nkaho murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio ya Amerika Washington DC. Inyuma y'iminsi itatu yari amaze yarabuze umusore w'imyaka 17 yo kumutumba Masama muri komine Marangara intara ya Ngozi yari yatowe ikiziga ku mugoroba wo ku munsi wa mbere bene uwo musore bavuga ko bamuherutse ari mu minwe mukuru w'umutumba amusinzikariza ubuzima amwagiriza kwiba igitoke umukuru w'umutumba Masama yaraye afashwe ku mvo z'amatohoza ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Ku munsi wa gatanu w'indwi heze niho umusore w'imyaka 17 azwi ku izina rya Ndacayisaba yafatwa uwo muyabaga yagirizwa kwiba ibitoke umuryango wiwe uvuga ko amuheruse ari mu minwe y'umukuru w'umutumba Masama Ndayisenga Burahimu hari mbere yo gukubitwa n'imisore yamufashe n'uwo bari kumwe Mana Leo Francisco se uwo musore yashengeye niwe asigura uko byagenze
urupfu kwe rero cyo numvise ngo babafashe ngo bite gatoshye n'ibindi muhungu Baje bafata barije basaka ibyo bitoke babibonye baca babasaga kwibaraho bicari baca barabafata barabirukana no kwibara baca bashira gukubita nta nsambo gwahabaye na kufanga umana pia sichewe sichewe chakenda renga na oya baku mijawa kubitagusa wena sahili ndikui zimutaga kujila samoya isho mwachakamishi ya koline hanyaji kwa koline kwa nina ukura bia utunga ni mga abo na wena sichewe utori jitina wala kubita
uwa mutama avgako mkuru mutumba yabandanirije aho abandi bari bageze ijisho kuri uwo mwana akiri muzima ribari bayiryo
korina cyakora iki ngo ni mutahemuza kuri amafaranga ejo wa mwana aracujuta agenda aho kowe uwo bunda basabi wa muterura cyane ahora ntari nagiye bamanye ndasaba icundo kwa nasenge ubona se yaterekaze ku mwanzu zakaraye ndabona bamukubise ba murembe ntaze kuhafatira ngaha kwa vyo ngenda murenduye korina kivyo bate nahakire reka nzahabona mukureho korina shita mukuraho n'inkoni aje kitiga gitaye twari bari nzagishakisha ntawe ntawari zaho yagisize ngo rero bagitoye cyo kwa mbere sa munani wa mutora aho bamurambitse mishamba aho nyandi kwibwe kibata yuko nkeka yari nyegeje ko munzu n'agaruka twari kwahatungutse tukamubura hagara muri ba sa munani turi nga kuri biri gato kumva ngo baramutoye
se wabona we nyene akababaro kari kose ataka ubutungane gukora
niko yari kwanavuze tiyo namuduhe tumuhe ibyo bitoke tumurihe ibyo bitoke ambona kuvuga rero kubera kwameze kutweka mu byimbe yapfuye kego butungane nego bushobora kuraba ikintu bashobora kugenza kuko nubwo kwe dushaka yuko mbese ashobora kutaguma ngaha mu maranga akagenda ruguru
uko umujyango w'ubashengeye uvyiganira ijwi rya Amerika niko nabajejwe intwaro bavuga ko bavyiganiwe mvuye kure Jean Bosco umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Maranga rajejwe iterambere niwe yakurikiranye iki kibazo
ejo kuwa mbere tumaze kubona twabivuze gose kuri ikirindo cy'igipolisi yarasimbiyeyo nawe arabaraye umunsi wose arabura yagarutse niho badutelefona ti wa muntu tumubonye ari kiziga opeje yashishikaye andi matohoza aho twovuga yuko nko kukirindiro cy'igipolisi cyawe kuri komine Marangara ubu abari yo bose bashika batanu
umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Marangara ajeje iterambere asaba abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira
mu bisanzwe no mu nama z'umutekano twari tumaze igihe tubikora tukababwira ati iyo mumaze kubona muti hariho akantu kakagorane gahari mugira n'igorane ikibazo n'umuntu ntiwihanire nico gituma inzego zihari n'ubu tukaba duhanura yuko abanyagihugu mu Marangara nk'akantu be nakugashitse yuko batokwihanira ahubwo bogerageza bakirukanka bagashikira ku nzego z'umutekano zibegereye na cyane cyane ko amazone yose ngo bafise ibinindiro by'abasirikare ku mazone
Jean Bosco mvuye kure umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Marangara ajeje iterambere avuga ko yongeso yo kwihanira itari imenyerewe muri komine ya Marangara ingozi mu buraruko bw'u Burundi muri komine ya Marangara Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
imiryango ingana 40 y'abarundi yari yahungiye mu gihugu cya Tanzania niyo yahungutse muri komine ya Mishiha muri aya mezi atandatu aheze muri iyo miryango 21 niyo ku mutumba wa Mishiha uhana urubibe n'ico gihugu kibanye cy'u Burundi abahungutse babwiye ijwi rya Amerika ko batashe kubera ubuzima bubi bari babayemo mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabiman
Abo banyagihugu batahutse bose bavuye makambi y'impunzi atandukanye ari mu gihugu cya Tanzania nka bose bavuga ko bahisemo gutahuka kubera ko bari babayeho nabi muri ayo makambi Minani Maria ari muri abo bahungutse
Nahonze mu 2015 wahungiye muhe kambi
ahungiye mu nkambi ya Nyarugusu cyandaye bacha baratwimura bacha batujana mutendere
mbega niki catumye wiyumvira guhunguka
mwiyo nkambi turi mu nyene ya mutendere ana tubayeho nabi njye baratsigabanije
abanjye atsinganike
twaradupokera injya zindwi zibiri bacha bazicamwe kubiri kumva ni biri kumwe n'imboga n'amavuta n'umunyu n'ifu ibiro bine n'amagarama 500 gacu kumuntu gacu bijya indwi zibiri umuntu imwe byaba bihetse iyindi ndwi ugaca wemera udafize rero gukora ako gafaranga utadandaza nturonke ikintu ufungura
rwasasarehe yabaye mu makamba atandukanye mu gihugu cha Tanzania ariko hose ubuzima bwamubereye bubi
jewe nashikiye muri Rumasi ngaho muri Tanzania bacha baratutwara muri Nyarugusu tuvuye muri Nyarugusu bace twimukira mu nkambi ija mutendere abandi yanduta yari yuzuye ngaba tugiye gupokera twabibona izonjya ntizadushica indwi zibiri baduha nca ndiyumvira kutaha ntashe je banyakiriye neza nta ngorane
Havyarimana Sylvia aturetse imirire mibi n'amazu twabamwo ntiyatworohereza ubuzima wari wahunze cyane
nahunze kwa yakiri ngo cyambere hamwe bagumuka bumwe bwa mbere haraya twari tubayeho nabi wowe twari tubayeho mu buzu bumeze nabi imvura ikatunyagira abantu bamwe bagapfa nca duhitamo nyine umuntu ko zariganukira gusa kuza nyine biragutera ingorane kubera ikambi ibigose turatoroka
Ufite hano wakiriwe gute?
Nta kibazo cyabaye abategetsi nyine barakwakira kama kawayita gashikiri wawe ho wasize
Uwimana Ishati by'umwihariko umukenyezi mu ikambi arahura n'ibindi bibazo yisangije
Abona nk'umuntu w'umukenyezi nka Jenai na Genje nyine se na cyanye n'uwo muhire sanga nyine abantu babagabo nyine uri nk'umuntu w'umugore sanga abantu babagabo nyine emwe ngira ngo baratonda ni kuri burende we gusiturirako gukorere nyine ibintu bitabaho nyine by'ubushurashutse gaca rero uvuga ati none je nkanje nyine nitahire sinze mererwe nabi mu nkambi
umutoni Latifa nawe ati
baje nka mu bintu byo gushurashura ibintu nyene byinshi kubera nyene ubukene bamwe baragwara abandi nyine bakamererwa nabi abandi bagatwarenda
Kajoro Natori arongoye umutumba wa Mishi ari wo wakiriye abahungutse benshi aratubwira uko bakira abo barundi bahunguka bava mu gihugu cha Tanzania
twebashitse tumenyesha bamaze 10 abarongoye ubucimire ko abonye umuntu ahungutse ko bashaza kumwanzuza gatumuje mu rutonde tumwandike tanga raporo ko hari ingo zahungutse hamaje tubahira nta kibazo
ivyabo mbega mwasikaye murabikurikirana kugira ngo ntihagire uwonono
neza cyane ndetse kanatsinda bahunze twabikurikirana ivyaho kugira ngo ntihagire abasoma bavyiba abeshi bashaka kugira ngo bavyitize cyangwa bigure twaguma twigisha bene igihugu ko umuntu azogura ikintu cy'umuntu yahunze ko azoba yibwe kuko igihe azohungukira azoshika yinji ashika mu bintu vyiwe
abajeje intwaro muri komine ya Mishiha bavuga ko mu mezi atandatu aheze hamaze guhunguka ingo zingana 40 muri izo ngo zose ingo 21 nizo ku mutumba wa Mishiha hanuruwe n'igihugu cha Tanzania Imishiha mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mu Burundi gitegereye kitari gito cy'urwaruka gwize kaminuza rurashomereye kubera ubuzibu Kenya hamwe n'intureka ya politiki abatari bake bahitamwo kwijukira kurima. Mu ntumbero yo gutegura urwo rwaruka kugira rushobore kwibeshaho kwiteza imbere ikigo CAPADEF kiri muri yo ntara kimenyesha ko catanguye gutanga inyigisho zo kurima no korora mu buryo bwa kijambere. Mugenzi wacu Oriane Tankishaka yavuganye na Leonidas Ntibi noneye icegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe Base Jeunesse ryatanguje icyo kigo, atangura avuga iryo shyirahamwe iryo ari ryo.
Ni ishyirahamwe ryo guteza imbere ubumenyi n'ubworozi, gukingira ibidukikije no guteza imbere urwaruka, rikaba rikorera Ibuta mu Gifaransa. Ni Centre Pansard du Patrimoine Agricole pour le Développement Familial. Turaze aho duhereye ngene hameze, kuko hari n'ubukene aba urwaruka, aba banyeshuri bacu barakenye, nta mafaranga bashobora kuronka yo gutanga, ariko bituma inyigisho tuzitanga atacu tubande gusaba.
Mufasha bangahe none buri ayo mezi atatu twumvise mu bafasha ni bangahe mu bamufise muri ico kigo?
Mu mezi atatu tuba dufise abahungu 12 n'abakobwa 12, ni ukuvuga bose bazoba ari 24. Hanyuma ayo mezi atatu arangiye tugatanguza ikindi cyiciro, ni ukuvuga iyindi deuxième promotion.
Barangije izo nyigisho bica bigenda gute nyuma y'ayo mezi atatu muri make?
Nyuma y'ayo mezi atatu baraheza bakakurikiranwa n'abigisha b'iby'indimo, berigisha kurima, bigisha korora, bigisha gukingira ibidukikije, babigisha ingene babungabunga umwimbu. Bazoheza babandanye bakurikirana kugeza aho tubona ko ubwo rwaruka rushoboye kwitunganya aho rubaye mu mihani wabo.
Ku munyeshuri wa kaminuza ashobora kuba ariko aratwumva iyo kwibaza ati ego na mezi atatu muragenda kiga ni kwa gusa, ati inyigisho mutanga ziteye zite, arongera akaja ku ntebe y'ishure, bigenda gute muri izo nyigisho neza na neza?
Icyo kibazo ni ikibazo twibajije tugitangura kwiyumvira gutunganya umugambi, ariko twafatiye uko tusanzwe tubibona, niho tubaye, niho tuba tubona barumuna bacu, abana bacu, bashiki bacu. Ubwo naho batandukanye mu byo bize, naho bari bagejeje amashure, mu buzima busanzwe barabusangiye, basangiye ingorane, basangiye n'ukugerageza kurondera hamwe icyo bafasha kugira ngo batunganye ubuzima bwabo. Ariko gituma nk'uko mwabyumvise, muri abo 24, mu by'ukuri harimo 14 bagize ikintu bigira. Harimo abarangije kaminuza bafise impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi, hakaba abarangije amashuri yisumbuye ashobora kubashyira mu mwuga wo kwigisha, ariko badashoboye kuronka aho bigisha bashika 11. Tugasanga rero muri abo 24 harimo 14 bari bafise ikintu bashobora gukora kuko bacigiye, ariko batabonye ako kazi. N'abandi rero batashoboye kugira amahirwe yo kwiga amashuri menshi, ariko mu buzima busanzwe bakaba babusangiye. Nicyo gituma babwiye kugira ngo tubashire hamwe na hamwe, twarafashe umwanya wo kubasigurira kugira ngo bumve ko ari bamwe banangana muri iryo shuri barimwo, bafise umwambaro umwe, baba abahungu b'abakobwa, umwambaro usa, ibikoresho bimwe, kandi biga bimwe. Aho duhereza tukabikora mu kuborohereza indimi zo kwigisha turazivanga mu Gifaransa no mu Kirundi.
Imigambi mubafasha kugira ngo barangure batangure bibesheho ni nk'iyihe, batangure baronka amafaranga?
Nk'ubu intango ya mbere tubaha ikintu bahera ku nkungu, bagiye kurangiza kubakira ingurube, dushe tubahereza ingurube. Barangije kubakira inkoko nk'uko bavyize ngaho ku kigo, dushe tubahereza inkoko. Mu by'ukurima turaheza tukabahereza imbuto n'umwavu, hanyuma abigisha bakabasanga imuhira kubafasha kugira babikore nk'uko babikora bariko barabyiga mu kigo. Kandi iyo bize mu kigo nk'uno munsi, bukeye bagumye iwabo bagakora nk'ibyo bize mu kigo bakabikorera iwabo, nicyo twita formation pratique. Baheza baca baza kubikora neza bafise umwanya ukwiye, hanyuma uko indwi irangiye cyangwa indwi zirangiye bizanye n'uko abigisha babitunganije, baraheza bakabasanga imuhira kuraba ko ariko babikora koko neza nk'uko bitekanijwe mu buhinga biga. Rero murumva ko bazogenda bafise mbere, imbere y'uko barangiza bazoba bafise ingurube, bazoba bafise inkoko, bazoba bafise ibikoresho, bazoba bafise kandi n'ingene bashobora gukurikiranwa mu buhinga bwo kurima no korora neza, kuko abigisha dufise ni abantu bavyigiye. Ufise imyaka mike mu kumenyera by'uburimi cyangwa ubworozi afite imyaka 7, n'abantu rero babizi kandi bitanga haba mu kigo haba no mukugendera imiryango ifisabo bana
ibindi bibazo kuri iki kigo reka twakire abanywanyi bijwe rya America tuhere ku murongo kuri Innocent uratwumva
yego naye kaya ndagamurira yego twatse kuko wabona abanyeshure bayishari benshi biratoroha nakazi ubu turebwe nka twebwe twarayigice turi ngongaya nk'uwoza nk'utoshyiramwe tujye kurema numvise barimo umuntu bashyiramo canke baracandika kugira natwe tuje tuyungunganye hamwe mu bantu kuko ubu kwaruka kwinshi nta kazi bashyizwe bayerera mu mabarabara nibasaba yuko niba bacandika na tuyatubwiye tujye dushyikehe umuntu yiyungunganye hamwe mu bandi tukibaye bino twobaho kuko ubuzi buragoye hano mu gisagara ca Bujumbura
ise inosa arabajije ati mbega nk'ubu ba muri iyo shyirahamwe muri icyo kigo cya Kapadosi baracakira urwaruka nubabwira yuko naha ababisabye ni benshi si ukuvuga ko ari abo 24 gusa ku buryo nk'ubu tumaze kuronka urutonde rw'umugwi ugiye kuzokurikira uwugira urangize twari mu ntango twari twizeye ko dushobora gutunganya inyigisho ku rwaruka rusumba icyo gitigiri ariko twasanze bitadushobokera mboneho n'akaryo k'umure ko babashima ibyo dukora ko bazoheza bakabyumva bakadufata mu mugongo kugira tujye tushobore kugura imiryango y'urwaruka rwinshi rero muri iyi minsi ntidushobora kwakira abandi bavuye kure murumva ko n'abahiga biga bataha ntibihava biboroheye kandi natwebwe ntibyotworohera icya kabiri ni uko twifuza kubakurikirana neza uwo mugwi mutoya ruvuga ati ubukurikirane neza kugira babikore neza iwabo none rero yoheza karema tuzoza turavugurura buke buke umugabo duhereye ku bari hafi dushobora gukurikirana mu mirima yabo bafite ngaha
kumbure ku batari hafi nk'uko bivuze ushobora mu kanya kutubwira bumwe mu buhinga tekinike mukoresha kugira ngo n'abandi bashobore gutangura kubwiyumvira kugira ngo bafashwe nabo aho baba bari batangura kubyiyumvira ariko mbere yaho reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi banywanyi twakire Bosco ikibazo canke cyiyumvira
cyuko urabona nk'ubu abantu bize barabaye benshi cyane akabatakazi gahari nta kundi ryo shyirahamwe ryaje rifasha abatize yo kwiragira mu gihugu cyose kugira ngo abo bize bafite amadiplome ariko babuze akazi baronkereho ukuntu bo kwiyungunganya bacu ubwenge ukuntu bo kwironderera ubuzima ahubwo nibasabe uburyo bo kwira igihugu cyose kuko abakenye bize kandi bafite amadiplome ni benshi icyo kinywa kidufashije bo bakoze cyane
ego murakoze uyu ukicuza n'ikiza natwe turagisangiye n'uyu mushinga naheje kubaza ikibazo navuze nti natwe intumbero ni iyo no muko dushikiriza ishyirahamwe ryacu mu mategeko twaravuze ko tuzoshobora gukora mu gihugu cyose muri kazoza rero duhera hafi tukabona ingene turiko turabikora tuzoheza tuje no mu gihugu cyose icumbiro rero icyo cyifuzo cyiwe turagisangiye agize ati nibasaba uburyo turiko turabusaba na mwebwe nk'ubu muriko muradufasha kumva ntitwamenyekana gusumba tukisununura mu buryo tuzoheza tuze turungura imbibe z'aho dukorera
icyo kibazo nari mbajije cerekeye bumwe mu buhinga mwigisha mu bijyanye no kurima ni nk'ubuhe
hari ibintu bitobito duherako ibintu bitobito duherako ni ukumenya gutunganya umurima mutoya urabona mbere n'urwaruka niba bafite amatongo y'ibiyaga manini manini amatongo mato mato burya agatongo gatoya karanoroha gutunganya gusumba rininiya cyane cyane iyo ari mu ntango ako gatongo ni bagatunganya ni ukurondera ingene hashobora kuronka ibitabizo bikwiye ni ukuvuga gutunganya byanyabarega neza gutunganya utuma two mu gikoni tumwe duto duto hanyuma gutunganya ibitunga bito bito kumenya aho biba aho birangene haba hubakiwe neza ingene bigaburirwa ingene bivugwa ingene bashobora kugwiza umwimbu w'ivyo bitungwa hanyuma n'ingene dukoresha uwo mwavu muri iyo mirima ikindi dushimikira ko cyane ni ukuja hamwe abantu bagakorera hamwe ngo rwaruka ku mutumba ni bane cyangwa batanu cyangwa batandatu muri ibyo bikorwa byo kubaka abayobozi bakaja hamwe muri make rero navuga nti tubahimiriza kugira ngo ibyigiji byo kuza gukora akazi kandi kudanuza ruto duto rw'amatelefone rw'ibindi ahubwo baze barime ahantu bafise agasi kabo bagateza imbere ubuhinga rero cyane cyane bihera mu novuga nti mwihimiriza kugira duhindure byimbiro ubwa kabiri tubikore twebwe nyene tutarinde abandi baza kubikora ko garuka rero niko niyo nyigisho tubaha cyane cyane hanyuma ubwo guhinga nuko biga ikintu mu ishuri bagaca baza kugikora mu murima ubwo nyene aho nyene mu kigo kandi bagaca baza no kubukora iwabo hanyuma bagakurikiranwa n'abigisha
Nshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu tuba tubafitiye kuri iyi saha aha niho birero bigarukiye mwari kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro tubifurije mwese kugira ibihe byiza